Umuryango wa CEAC Communauté économique des États de l'Afrique centrale mu Gifaransa ugizwe n'ibihugu 11 izo nazo ni Angola, Burundi, Amazinga ya Sao Tome na Principe, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, République ya Demokarasi ya Congo, u Rwanda na Chad. Iteko rishinga isoko rusange y'uwo muryango ryashyizweho n'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta mu mwaka wa 2004. Mu vy'amareta yiyemeje ni ukuraho amakori n'amatagisi y'amaduane ku bidandazwa biva mu gihugu kimwe kigize umuryango wa CEAC byinjira mu kindi, hamwe no kureka abagwizatunga bakinjiza ubwinshi bw'ibidandazwa bishaki. Abaguzi bahurikiye muri CEAC baharurwa mu miliyoni 160. Marie Chantal Thérèse Mfulo icegera cy'umunyamabanga mukuru wa CEAC ahamagarira abagwizatunga b'Abarundi guhurumbira uwo muryango.
Il est de ce fait important que vous, opérateurs économiques, soyez sensibilisés sur la nécessité d'obtenir des agréments qui vous permettront de bénéficier.
Agira ati: n'iby'igiciro kinini kw'abagwizatunga bahimirizwa ku kuntu bashobora kuronka impusha zibashoboza kuronka uburusho muri CEAC. Ubuyobozi bukuru bwa CEAC bwarasabye Leta gushyiraho komite y'igihugu ibijejwe ahagwizatunga bazomenyeshwa ibisabwa. Isoko rusange ya CEAC hakaryo n'amahirwe menshi abagwizatunga n'amahinguriro ku byo barangura, na cyane cyane mu myaka iri imbere. Adele Ntungumbe Buranye, umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abarimyi barimye isoko, asigura ko Burundi bufise akunguko mu kuja muri iryo soko rusange.
Ubwa mbere ni uko ari isoko ryagutse. Icyo twe tuhungukira ni uko ibyimburwa byo mu Burundi byaba bihinguye cyangwa bidahinguye byungutse indi soko rinini dushobora kugurisha ko twohungukira amafaranga atari make, kuko urumva yuko amataxe yoba yagabanutse, amakori akaba yagabanutse, noneho ibintu bikagenda, ibidandazwa bikagenda mu mwidegemvyo ataba bihagarika mu kayira igihe byo babikurikije amategeko asabwa niyo zone libre de change.
Ariko Ntungumburanya asanga hakiri bikenewe gukorwa.
Ica mbere cyo nuko igihugu cacu gishira mu mategeko y'ibijanye n'amafaranga, loi de finance, ibijanye n'iryo soko. Ica kabiri nuko hashigwaho uyu mugwi ujejwe kuraba yuko usavye kujana ibidandazwa kuri iryo soko bikwije amategeko, bikwije ibisabwa kugira ngo bishobore kuri iryo bishobore kuja kuri iryo soko. Uwo mugwi ntawe uhari njo gituma tuvuga yuko igihugu gikwiye kuwushiraho vuba kugira ngo natwe abagwizatunga dushobore guca twiyungunganya turabe ingene twoshobora gushikira iryo soko. Nta ntambamye na ntonya ihari yuko Uburundi nabwo bwoshira mu mategeko yabwo ibijanye n'iryo soko kugira ngo tuyije ko tudatevye, ntidusigare inyuma ngo duhave tuzohava twishuza igituma tutabigize hakiri kare.
Hari n'indi ntambamye nayo nyine itari nto nk'uko bibandanya bivugwa na Adele Ntungumburanye.
Igihambaye nuko turondera ingene rero turishikako, nico gishobora kugorana gatonya kuko twe dusanzwe twimbura bike, tukaba dufise ubuhinga bwo kubihingura butarashinga imizi, naho ikibazo usanga kiri kugira turonke ivyo dushikana kuri iryo soko.
Umuryango wa CEAC ni umwe mu miryango y'urucuruzwa n'ubudandaje 8 igize umugabane wa Afrika. Ubumwe bwa Afrika bumenyesha ko iyi miryango ariyo buzokubakira ko imigenderanire mu bijanye n'urudandazwa ku mugabane wose. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.